imumva nijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu kirundi ni Kinyarwanda. Turi ku tariki imwe z'ukwezi kw'icyenda mwaka 2017. Aha mu dusamiranira ni Washington DC mu Rwanda, twumvikanira kuri FM 104.3, mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 105.2. Uyu ni wa mwanya wa cya kiganiro muri Isanga Gica kuri Radio Ijwi rya Amerika, kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Kuri uyu munsi rero twagihariye abakenyezi. Ariko rero imbere yuko twinjira mu ido n'idoreka, tubanze tubabwire inkuru muri Kenya yuko sentare nkuru y'igihugu cya Kenya yafuse ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri ico gihugu mu kwezi guheze. Na matora yari yahaye intsinzi Perezida Uhuru Kenyatta. Sentare nkuru y'igihugu cya Kenya ikaba yatangaje kuri wa gatanu ko hari ibintu bidakwije amategeko umurwi w'igihugu ugejwe gutunganya amatora wakoze mu gihe cy'amatora, navyo byatumye amatora bamwo amahinyu. Ibwirizwa rero ingiro ry'igihugu cya Kenya rimenyesha ko amatora mashasha ategerezwa guca atunganywa gushasha mu minsi 60 iri imbere, no kuvuga mu mezi abiri. Ibiganiro rero birabandanya, iki ni ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Alois Bigirimana kuri mikro, ikiganiro muri Isanga. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yategetse ko gushika ku igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka 2017 ingo zose mu Burundi zoba zubatswe biciye mu mategeko. Hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi imiryango iharurwa mu majana yahora ibana bidaciye mu mategeko iza yaramaze kwitaba ako kamo k'umukuru w'igihugu. Abategetsi ku mitumba bafadikanije n'amashyirahamwe atari make y'abakenyezi barabandanya ibikorwa byo guhimiriza ingo zitarahambya izindi ngo kugira nabo bashikane bubahirize murambabarira itegeko ry'umukuru w'igihugu. Mbega ibyo bikorwa byoba biriko bikorwa gute? Mbega n'uruhe ruhara rw'abakenyezi mu guhimiriza bagenzi babo kubahiriza amategeko? Mbega imiryango yimye amatwi ako kamo k'umukuru w'igihugu iriko ifatwa gute? Ibi ni bimwe mu bibazo byinshi mushobora kuba mufise kugira tucegera no hinico kibazo. Ibyo rero ni nabyo twatumye dutumira umufasoni Sylvia Twagira Yezu, nicegera cy'umukuru w'urunani Muco. N'urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ni hagati mu gihugu cy'u Burundi. Sylvia Twagira Yezu, muri kuri telefone, muratwumva? Sylvia Twagira Yezu, muratwumva? Sylvia, turamubuze kuri telefone. Sylvia, muratwumva? Sylvia, muratwumva kuri telefone? Muratubabarira, ivyuma biratugoye gatoya, ariko Sylvia Twagira Yezu niwe dufise nk'umutumire. Turafise kandi na Melance Ntaho Magaze akora mu ishyirahamwe Mipareke. Mipareke n'umuryango wigisha amahoro biciye mu ijambo ry'Imana. Melance Ntaho Magaze, muratwumva?
Ego ndabumva.
Ego me murakomeye byifashe gute hi Bujumbura?
Nukuri twese gitega ariko gitega hameze neza, bifashe neza, twamahoro.
Ego me ishyirahamwe Mipareke rikorera mu ntara yahe?
Ishyirahamwe Mipareke ishyirahamwe rimaze igihe ritanguye ibikorwa ryatanguye igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu hari mu gihe cy'amagume, hanyuma rirajya ku bikorwa byo kwigisha abanyagihugu ibijyanye no gusubiza hamwe no kunywanisha. Mu burero rikorera mu ntara zishyika cumi na zibiri z'igihugu cy'u Burundi, harimwo nino ntara ya Gitega.
Ego me twibutsa abatwumviriza ko Melas Ntawumpagaze ajejwe gutanga inyigisho ku bakenyezi mu bijyanye n'imigambi yo kwiteza imbere n'ibindi nkenerwa ku bakenyezi. Twariko turavugana kuri iki kibazo rero cyo kubahiriza itegeko ry'umukuru w'igihugu yuko imiryango yahura ibana bidaciye mu mategeko ikwiye kubana bishyira mu mategeko bakubahiriza icyo umukuru w'igihugu yavuze. Ibikorwa biza byaranatanguye, amashyirahamwe atari make akaba ari karahimiriza, namwebwe muri Mipareke mukaba muriko murahimiriza. Ariko imbere yuko tubandanya nawe, reka twakire Sylvia Twagirayezu kuri telefone, bambwiye ko abonetse. Sylvia Twagirayezu, muratwumva? Sylvia Twagirayezu, muratwumva? Muratubabarira, biratugoye gate mu bihunga by'ibyuma, ariko turacyari kumwe na Melance kuri telefone. Melance, rero mu bijyanye n'uwo mugambi wo guhimiriza abakenyezi cyane cyane babanye n'abagabo bidaciye mu mategeko, muriko mubifashamwo gute amashyirahamwe y'abakenyezi musanzwe mwigisha mutanga inyigisho?
Nyine turiko turabifasha. Mipareke rero n'ishyirahamwe ryigisha imibano myiza n'iterambere. Rero nta muntu ashobora gutera imbere ubwa mbere hoho bidahereye mu miryango. Nicyo gituma Mipareke rero nayo yashimye guterera, kugira ngo muri ko gutera imbere kw'abakenyezi yimirize cyane cyane nk'uko leta yabishyize mu nshingano zayo za mbere, abakenyezi bashobore kubakana n'abakenyantayo babo biciye mu mategeko. Kuko n'iryo terambere rya mbere kuba ubaho wemewe n'amategeko. Abakenyezi rero icyo gikorwa baracyitabiriye. Twebwe n'igihe iri tegeko ritari bwaboneke twari dusanzwe tubihimiriza twisunze itegeko ryo mu gihe kigeze, mugabo ubu rero bica birushirizaho kugira ingufu kubera n'abagezi intwaro nabo bariko barahimirizwa. Ubu rero dukorana n'amashyirahamwe ryo kwita imigwi yo kwiteza imbere ishyika ijana na mirongo icyenda n'umunani amajana icyenda na mirongo irindwi n'icyenda umugume uburimo abakenyezi mirongo ibiri. Ni ukuvuga tukadukorana nayo n'abanywanyi igihe ibihumbi cumi n'icyenda n'amajana icyenda na mirongo n'abantu umunani. Abo rero bose turabaha inyigisho, tukabigisha ibyo amategeko abarekurira, ibyo atabarekurira, uburenganzira bafise n'uburenganzira badafise. Ibyo bigaca bituma rero babona ko bakwiye kuja mu mategeko kugira ngo nabo bashobore kwemerwa n'amategeko mu gihe bagira n'ikibazo gitunganywe hakoreshejwe amategeko.
Ego me mukorera mu ntara ya Gitega, mukorera mu makomine ayahe?
Ubu dukorera mu makomine ashika indwi. Hariho komine Geta, komine Bugendana, komine Mutaho, komine Gitega na komine Buraza hamwe na komine Gishuri.
None mwihweje muri iyo ntara ya Gitega, sinzi ko mwaba muragira rusansuma imiryango yubatse bidaciye mu mategeko iyo bingana gute mwiyumviye?
Mu by'ukuri ntituragira rusansuma, mugabo abamaze guhimirizwa baramaze kurenga abantu bashika imiryango amajana umunani na mirongo itandatu n'ine. Aho tuvuze yahimirijwe biciye muri aya mashyirahamwe cyangwa muri iyi migwi yo kwiteza imbere dusanzwe twigisha, hanyuma abo baramaze kubaka biciye mu mategeko.
Ego mereka tubasabe mu twihanganire gatoyi tumina mate gatoyi imbere yuko tubandanya ikiganiro.
Oya mami hani Chose buda chijira, itangiriro, chikajira ni herezo. Uzima kirungu, uzima kukubabara, uzima kumunari, mbutezeho. Yandoro yawe, yanseko yawe, lukuri chance kumpa mumaso. Erega narabonye, kandi narabonye, namwe nike simbona guhiga. Ngize amahirwe ndakubonye, umutima uraruhutse, ntumbwire ko ugiye. Sindibutse umugenzo.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri sanga twiko ku ikiganiro cyerekeye abakenyezi buri minsi ya gatanu twari ko tuvuga ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yategetse ko gushika ku igenekezo rya 31 kigarama 2017 ingo zose mu Burundi zoba zubatswe biciye mu mategeko hirya no hino mu gihugu imiryango yarugwa mu majana ikaba iriko iritaba ako kamo amashyirahamwe atari make ndetse n'ubutegetsi bukaba buri ko burafasha muri ivyo bikogwa. Twabwiye ko dufise umufasoni Sylvia Twagira Yezu ivyuma biradukundiye turamunose kuri telefone. Sylvia Twagira Yezu muratwumva?
Yego ndabumva.
Muratubabarira byari byatugoye ivyuma ntibisezerana. Sylvia rero Twagira Yezu ni cegera c'umukuru w'urunani muco ruhurikiyemwo amashirahamwe y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ni hagati mu Burundi. Urunani rero muco ruharanira hagati k'abakenyezi ni mu ntara zo mu gihugu hagati. Murakoze rero kuyitaba ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi wa gatanu.
Yego.
Yego me Sylvia twari ko tuvugana rero kuri ibi by'abakenyezi guhimiriza abakenyezi kubaka biciye mu ngo icyo gikorwa mu mashyirahamwe yanyu mu kigejeje he?
Tuba mu mashyirahamwe yacu turi ko turabandanya. Turabirembeje nungo amajana ngahe yarabaye amajana atanu yarabaye zari zibanye zubatse zidaciye mu mategeko hamaze kuragana ingo amajana ane na 50 urumva ko hasigaye zikeyi nazo nyine mugaba zoragana muri uku kwezi kw'icenda.
Aho ni mu ntara ya Gitega gusa mu makomine ayahe?
Ni mu makomine atanu. Komine Giheta na komine Gitega na komine Mutaho na komine Bugendana na komine Bukirasazi.
Ego me madame Sylvia, ivyo bikorwa vyo guhimiriza mubikora gute mushika ku ngo mubonana nabo gute mwotubwira muri make ukuntu mubikora?
Twebwe muri make ukungene tubikora ubwa mbere twararaditse inama dufashijwe n'abajejwe intwaro na musitanteri yadufashije ba musitanteri hama turasigura ibijanye n'ingo n'imiryango turababwira akamaro ko kubana biciye mu mategeko turababwira n'ingaruka mbi y'abantu babanye bidaciye mu mategeko burya rero niyo leta yari yatanguye guhimiriza twe twatanguye no kubikora ubu rero barabyitabiriye neza abakenyezi be n'abashinga ntahe bariko bararagana ne bariko bararagana abari baharitse nabo ubu turabafasha bakabana nabo bari bararaganye bwa mbere
ego me abaharitse mubafasha gute wo tubwira mu cyamake
mu cyamake ingene tubafasha tuvuga nk'ubuhinga tari nk'umugore yari yaragiye iwabo kwa twagenda tukamubaza tukaganira tukumva ko yosubira kubana n'umugabo wiwe
umugabo wiwe wa kera
w'ingeta atwemereye tukaca dusubira kwa wa mugabo wiwe tukaganira tukamwumvisha yuko byiza yakwiye kubana n'uwo bari bandipfwe abitwemereye tuca tuza kumuzanira wa mukenyezi
mumuzana gute hari ibirori bikorwa hari abategetsi babizamwo mubikora gute
iyo bibaye ngombwa tubonye uwo mugabo agomba gukora niyo hajamwo abajejwe intwaro turamuzana nk'abamushinge nka kera tukamushikana mu rugo ijambo rikavugwa
nindashikiriza ijambo
hariho igihe habari jewe cabure nk'umukuru w'umutumba waho hantu
none ko ibikorwa nk'ivyo dusanzwe tumenyereye ko bikorwa n'inzego mu ntara ku mitumba kuraganisha canke gufasha abantu gusubirana mwebwe amashirahamwe yanyu ubwo bubasha mu buhabwa n'abandi
twebwe ubwa mbere tukiri ku ntange no kuma ku mitumba niko bitari bitworohera mu bwo kubera twashitse ku rwego rw'intara abajejwe intwaro bose baratuzi barazi ico tujejwe n'abanyene iyo hagize ingorane babarungika muri twebwe
turacyari kuri ubwo bubasha mufise bwo gufata umukenyezi mukamukura mu rugo rumwe mukamusubiza mu rundi rugo nibwo tukirondera ingene mubikora n'ingene mubihabwa mbega mu gihe hoba abanana bakanka kuvaho canke gusubira iyo bavuye muca mubikora gute
mu gihe habaye abanana bakanka gusubira iyo bavuye ingene twe tubigenza umva ngaho abakenyezi tuba twamaze kurengerwa tuca twitura abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano akaba aribo badufasha
bakora gute baragenda bakamuterura baramutwara baramufunga bigenda gute mwotubwira mu cyamake
reka ntibamuterura kubera nk'uheruka ryari nko ku wa gatanu yagiye n'imodoka twaramutegereje twaratumye ko izindi mbona zaza mu ntara y'iwabo yari uwimurambye yari yaje muri giheta hama turakorana arasaba dukeyi nyene kubera yari ahabaye nk'imyaka itatu baramutekereje dukeyi hama baramupakiza umuduga aragenda
aremera aragenda utemeye nawe acakorerwa iki arafungwa mu bikorwa mukora hari abo murashika bakanka igipolisi canke abajeje umutekano bakamutwara
oya ntawe birashika mugabo urumva bwa mbere twamugendera akanka tuca tumara nk'iminsi tutajaho hama tugasubira tukaguma tumugendera tukamwumvisha yuko niyo ariko arabaho atabaye mu mategeko ari nk'umukozi w'impera n'imperuka azorinda kugenda hanyuma agatinda yaragondojwe akadutuma ko tukamufasha kumusabira utuntu kubera urabona ngo umuntu yabaye mu rugo ntiyogenda uko
ariko umukuru w'igihugu yatanze ikiringo gishika ku itariki 31 z'ukwezi kw'12 umwaka nturahera ntituranahashika izo nguvu mukoresha ntimwibaza yuko mushobora kuba muri ko murenga amategeko mu gihe ikiringo cari cyatanzwe kitarashika
ajandi baza kwatara amategeko kubera nabyo nabonyene biraborohera hari habahora bagaruka kudushimira ko twagize neza
ego mihi ikiganiro nti muri sanga turiko turavugana ku kuntu ibikorwa byo gusubiza aba abagore canke abagabo baba mungo bidaciye mu mategeko kubasubiza iyo baje bava inyene kiriko kiragenda akarorero turiko turaba ni mu ntara ya Gitega turi kumwe n'umufasoni Sylvia twagira Yezu n'icegera c'umukuru w'urunani muco ruhikiye mwa mashirahamwe bakenyezi muri iyo ntara ya Gitega turafise kandi na Melance naho mpagaze ajeje gutanga inyigisho ku bakenyezi mu kwiteza imbere ni mwishirahamwe Mipareke ariko imbere yuko tugaruka ku batumire bacu reka tubanze twakira ibibazo bike by'abanywanyi bifuza kugira icyo bashikirije Albert turi kumwe kuri telefone muratwumva Arbere gidi cyo mushikirije
Yego tishina ko mashikirije kuri iyo ngingo y'umukuru y'uko yapfutse mu bisanzwe ni bazako ari yo cyane ariko kimwe acangira nti bo kwitonda mu kwishira mu ngiro nko kuba byamaze gushikira urabona ko umuntu yaramaze guharika biragoye kugire yamaze kuja ku mugabo ko byasubiri wabo naho n'ikindi kibazo ibazo ko bigira mu bwitonzi ntangere ahubwo igikwiye numbona ahanini kikwiye gufasha igihugu kugira igurana ry'abantu bizinagabanuka ari uko bogwiza inyigisho ku bantu bataragwa muri iryo sanganya bakirinda cyane ntegirwe uje kubwira abakigisha amashirahamwe y'abakenyezi akigisha cyane cyane abigime bakiri bato agahanura kugira ntibagwe muri uwo mutego kubera turumva ko ari ukurenga amategeko urabo bamaze kubigwamo nabo bagerageza kubafasha kwakirwa akabizo akabatunganiriza ataho bahengamiye ata muntu abahohotewe cyane ku buryo yoroherezwa bose bitewe n'injyane mu gihugu ariko bigatera umutekano mwiza nk'uko tubisaba
ego mereka twakire kandi nepo kuri telefone muratwumva nepo mwitwa ngo ukirinde izina muhereye amajahe
nitwa muhire nepo ndi Bujumbura mu Burundi ego icyo nagomba kuvuga kuri iyo ngingo ni ingingo nziza cyane kandi nashyigikiye kuko ngira ngo ubona yuko turaje ibiharuro kabisa abarundi n'abarundi baba bageze ko mu bitirirana birateye ubwoba cyane iyo fasha rero mu kuganira bikanagabanya ibiharuro muze ritme abandi twagujyana ko n'akarorero urabona ntabwo nk'umuntu hari abubanza mu gihe hari inzera ko barimbura nk'umuceri asanga ugasanga umugabo cyo yiyongera iyindi nkomi cyangwa zibiri n'ivarimi ni batatu icyo bituma rero muri icyo gihe nifa yagize iyo ngizi ikajya mu ngiro bikiwufasha mu kugabanira muri abandi bagereya nako birafasha kandi ariko bigategurwa neza ntibigire abo bibesa ntibigire abo bikomeretsa mu kirundi gitomoye ariko bika ku mutima cyangwa bitera ingorane mu miryango cyangwa mu bantu mu babanyi kugira basanga abana babuze aho bajya cyangwa uwo mugore wundi biranashyira ugasanga nimba ari umugabo yari afite batatu akatafata wa mujeni kakajeni yari afite yibwiye bwa nyuma akabiko acaye agiye yandikisha byasohoka biyatera umutima mubi mu ba uwo wundi mudamu wa kabiri cyangwa uwa mbere usanga afite abana bane batanu nyine amaze gukura yageye ko ari kumva ashyira mu mitwe twashyigikira gusa bakagishyira mu ngiro neza bagafata ingingo zirenze zigerekeza iyo ngingo
murakoze reka tugaruke kuri Melasi ntaho magaze mwishirahamwe Mipareke Albert yavuze yuko akwiye gutanga inyigisho ku batarubaka kugira nabo ntibaze bagwe muri ivyo bibazo abo twumva afite ibibazo baguyemwo inyigisho mutanga murashikira ku bataragwa muri izo ngorane Melasi
ego murakoze cyane twebwe tra bakorana n'ibintu n'ukorarize no kuvuga batashoboye guca mu ishuri mu byo tubigisha rero n'ibyo biba biri mu turongera kandi kuri aba bakenyezi ahanini burya nabonye urashobora gusanga babitahura mbwa bakabura ibyo babikora twebwe nk'abantu batanga inyigisho ahanini twerekana ingorane ziba zihari n'ineza ibihari mu gihe bobana bikiye mu mategeko kuri izo mpamvu rero urasanga abakenyezi babyisabira abo bo bategerezwa kuzi bo baranabikunda cyane gisumba ndetse n'abashinga nayo nabone bakabona yuko hari ibindi botunganya kugira ngo ibintu bije mu mategeko mu by'ukuri matwe nk'ishyirahamwe nta z'ingufu ishobora kujyamo twebwe ni ukwigisha bagatahura ineza irimo ko atari urwango mugabo ari ukugira ngo bashobore kubaho mu bintu bitunganije neza kandi ku byo tubona gushika ubu tubona babitahura kandi bakanabishyira no mu ngiro.
Yego me, reka tugaruke kuri Sylvia Twagirayezu. Sylvia Twagirayezu, Albert ni yagarutse ku kivugwa yuko mukwiye kubikorana ubwitonzi umwishura gute?
Okay.
Hari umunywanyi atubajije avuga yashikiriza icyumviro asaba yuko mwobikorana ubwitonzi, ingingo ni nziza barayishima ariko ngo mwebwe mujejwe ku gushikira abanyagihugu canke kubishira mu ngiro ngo mukwiye kubikorana ubwitonzi.
Twebwe n'ubundi ntitubikorana ingufu, tugenda bukeye buke nko kuganira nk'inyigisho twiza zo kuvugira no kugondoza tukabaganiriza. Abantu tugenda gusohora ku ngufu tutabanze kuganira, gusa iyo habaye ngombwa niho tumutekereza.
Nibyo rero turiko turavuga
ko nta ngufu tubishyiramo dukoresha inyigisho buke buke,
ariko kumutekereza umuntu yohava yibaza yuko harimo ingufu, gutekereza umuntu ntiyumva yuko harimo ingufu.
Oya, nta ngufu tubikoresha n'ukuri kubera tugenda buke buke habanza kubika ibiganiro. Tukabaganiriza tukababwira ko ari ingaruka mbi n'ubundi ubaye mu rugo rutari urwe wawe ubusa n'umuzamu.
Yego,
tukababwira ati byiza ko uba umukozi w'ibyo utazo rima ngo wimbure wo kwigira ukazotegera ibyo wawe byiza. Twe nta ngufu tubikoresha, tubikoresha mu bwitonzi.
Urakoze, reka twakire kandi Adele. Adele, muratwumva?
Izi rya Amerika.
Adele, mwotubwire irindi zina ryanyu, muherereye he?
Ni Adele Ngabirano, mperereye mu ntara ya Rumonge.
Yego.
Bo, je ubwa mbere nashaka ntangure ndabashimire. Ruko ukuntu mugenda murategura ibiganiro bitandukanye na sanctione bivugwa mu Burundi. Rero iki kintu cyo kubakana ingo biciye mu mategeko, novuga ni itegeko ryiza. Alo, abantu bose rero bashobora kubakana biciye mu mategeko n'ukuri, kuko birinda byinshi kuba wubakanye biciye mu mategeko. Natwe tubona ko bishyigikira, biratuma imiryango ibaho bimeze neza. Aho nosha mbuga ntibaca babifatikanya n'ibintu byo gufyara ku rugero. Abubakana muri kino gihe narijya mu Burundi, ubona ko umuvuduko w'abantu babaye mu gihugu ari kirenga, rero bohava basaba nabifatikanya mbere.
Ego,
hama tuse dushima kuwazanye iri tegeko, ni ibintu byiza cyane. Kandi aho nyine abantu ushobora guhura abubakana bidasiye mu mategeko benshi, uhura ari na bamwe mu banyagihugu bato bato, novuga nti akigira nk'abagore barenga umwe kandi adafite uburyo bwo gushobora kubagaburira. Ego, tubashimire rero kandi twongere tubifurize no kuriranirwa, cyo kimwe na bamwe muri abo batumire bumva ko bariko bafasha cyane muri uyu mugambi.
Ego me, urakoze, turagushimiye nawe kandi nabo ningira barakumva. Reka twakire Diodone. Nawe Diodone, muratwumva?
Ego, ndabumva.
Diodone, mwotubwire irindi zina ryanyu, muhagaze amajahe?
Nitwa Niyonkuru, mpagaze mu gisagara ca Bujumbura.
Yego,
nagomba ndabashimire kubanza kumpamaga kanza mu kiganiro.
Murakoze, turagushimiye nawe.
Hanyuma ikibazo ca mbere nari mfise, biramaze kubonekana ko hariho nk'abantu bava ruguru baje mu gisagara bakaba barubatse biciye mu mategeko, bashika i Bujumbura ugasanga ashimye uwundi nawe ugasanga barubakanye imbere y'amategeko. Twagire tubaze ko hari uburinga vuba vuba kugira ngo ntara yibukiye mu Burundi agashaka ko bakorana n'ubundi mutenyezi. Twashaka tubaze ubuhinga buzokoresha kugira abantu bashobore kumenyekana
tugusaba usubiremo ikibazo kuko telefone ntiyumvikanye neza. Usubiremo ikibazo.
Bimaze kubonekana ko umuntu ashobora kubaga mu ntara ya Rwanda yaje mu gisagara cya Bujumbura.
Yego.
Asize umukenyezi wubakanye imbere y'amategeko.
Yego.
Yashika mu gisagara cya Bujumbura agashaka uwundi bakubakana imbere y'amategeko nk'uko bakagira cya sivile. Twagire tunashaka kumenya uburyo bagiye gukoresha kugira ngo abantu bazofate bahanwe. Cyangwa se batangiye cyane.
Yego.
Ikibazo cya kabiri nari yafise. Uyu mudandi ni mwiza kandi umurundi wese akunda igihugu ciwe, akunda n'abarundi kiza kuwushima. Ko bimaze kubonekana ko hari agaruka bwinshi rutwara inda rutifuje rukavuka mu mashuri. Hoho n'ategeko ryo bari muri iryo riryohana abantu batera inda abigema kuri ku mashuri, ugasanga ateye inda ha babiri batatu. Ho n'ategeko rihari ryo barikingira abana b'abakobwa, kuko abana bavuka muri iyo miryango bagira ingorane nyinshi haba mu kubaho cyangwa kwiga. Icyo tegeko ryo ririho. Murakoze.
Murakoze. Ibibazo abatumire babyumvise kaduhere kuri Madame Sylvia Twagirayezu. Uyu cyane cyane Diodone aravuze yuko hari abagabo batabagore babo mu ruguru mu gihugu hagati bakamanuka Bujumbura, babagiye bamwe bamwe guca udufaranga tw'imiryango, ariko bagaca bafatigwayo bakarongora cyangwa bakabana n'undi mugore. Mwebwe muri Gitega hagati mu gihugu Bujumbura mu Burundi, abantu nk'abo hari ingo muwaze kugendera mukumva yuko bafite ibibazo nk'ibyo?
Ego mechane nabe nizo ngo ziriho. Hari habo byashikiye nyine tuzatubona twari tuzi ko agiye guhiga ubuzima azazanye n'uwundi mugore. Ubwo rero nawe akavuga ngo nabe banyibuke mu mategeko muga uwo twari tuzi ku gatumba nabo bari bararaganye amakunga abona. Aho rero twebwe icyo dufasha tuca tubaherekeza bakaca bitura sentare.
Canke nk'abakenyezi baba basigaye ruguru, muramenya yuko abagabo babo baba bamanutse Bujumbura bafise abandi bagore? Uyu yabajije ati nta buhinga mufise kugira mumenye yuko mu gisagara abagabo baba bafise abandi bagore?
Oya, ntabwo turagera kumenya mugabo. Tubibona iyo habonetse amatati nyine tugiye tubona hamwe hatangura haza umwana. Cyabure ukatubona umugabo yarashomere yaraduze mu nyuma akacakurikira uwo mugore n'abana.
Egome, reka twakire na Melance naho mpagaze. Melance naho mpagaze. Ibyo bibazo bya Adele na Diodone niyo nkuru, hari icyo wivuga ko?
Ego, yabagize ibijyanye n'amategeko y'abantu bashobora gutwaza inda abigenye bakiri ku mashuri. Ayo mategeko arahari kandi amategeko ameze neza. Mugabo ibyo abantu bakwiye kumenya, umwana yavutse aba yavutse kandi wewe nta kosa aba afite. Urumva rero niyo bohana wose uwo mwana, nabone uwo mwana mugabo yavutse aba yavutse aba ari ngaho. Urumva ni ikibazo kigoye, ni ibintu bitoroshye umuntu araze ingene iriko biragiza umurindi. Hanyuma ku bijyanye naho n'abantu bashobora kuba bava muri izi ntara bagiye mu zindi, ugasanga bakeye bahitamo kubaka izindi ngo, ni ibintu nibaza abagize intwaro bakwiye gushyiramo ingufu, cyane cyane muri bijya bihe byo kubandika bakabatuma inkaratasi z'iyo bajye bava. Nibaza ko by'ukuri ni ibintu bigoye igoye kuko umuntu urumva ari ahantu naho usanga atazi atabantu benshi ngaho baba muzi, ugasanga ni ibintu bitoroshye. Ibyo rero ni ingorane zishika kandi zishyitse, ni ibibazo bitunganywa n'amasentare, kuko amasentare niyo afite ubushobozi bwo guhagarika ubugeni buba bwarabaye cyangwa akemeza buba bwarabaye ku bwabaye mu mategeko. Ni ibintu bigenda birashika, ariko tukibaza ko turazi ingene intwaro ibikwira bihagurukira birashobora kugabanuka kumbure mbere n'abantu tugiyemo, nk'uko uraho umurumongo yabivuze, amashyirahamwe agafasha abantu bagafasha bigatera bigahera burundu.
Ego me aba dufatiye mu nzira ikiganiro ni muri isanga ku munsi wa gatanu twagihariye abakenyezi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yategetse ko gushika kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 umwaka w'2017 ingo zose mu Burundi zoba zubatswe biciye mu mategeko. Hirya no hino rero mu gihugu imiryango iharurwa mu majana yahora ibana bidaciye mu mategeko iza yaramaze kwitaba ku kamo k'umukuru w'igihugu. Abategetsi ku mitumba, amashirahamwe atari make y'abakenyezi barabandanya ibikorwa byo guhimiriza izo ngo zitarahamvya abandi. Mbega ibyo bikorwa biriko bikorwa gute? Nuruheru haragwa abakenyezi mu guhimiriza abagenzi babo? Imiryango y'imyamatwa ko kamo k'umukuru w'igihugu iri kwifatwa gute? Ni bibazo byinshi dufise kuri iki kibazo. Jando diye kuri telefone, muratwumva?
Ko ndabumva na mahoro namwe.
Yego me, muri he? Irindi zina mwitwa nde?
Ndi mu ntara ya Rumonge. Irindi zina ni niyo nkuru.
Mhm.
Ama naje iryo tero ko cy'umukuru giye kandarishigikiye cyane guko byaje no bwa ntihageze.
Mhm.
Kuko rirafasha mu bantu bubaka kenshi na kenshi wasanga n'abana urwaruka bacha bachi bacha bubaka bidashye mu mategeko ugasanga bakubaka batanakwije n'irya myaka na mu mategeko basaba.
Mhm.
Hanyuma rero hari icyo nashaka rero kubaza abo batumire.
Mhm.
Hariho nk'abantu bagabusanga bafita nk'abagore nk'abatatu cyangwa nk'abatanu.
Mhm.
Ariko muri abo bagore nk'abatanu ugasanga umwe yanditswe azwi mu mategeko ugasanga ntiyabyare n'umwana n'umwe.
Mhm.
Ariko nk'abo bantu ugasanga barafite abana babyaranye n'uwo mugabo.
Mhm.
Ariko byarashitse aho numvise abo ni kuvuga baciye bakura mu umwe adaciye mu mategeko asigara ngaho muri urwo rugo mugabo wa wundi nabaciye mu mategeko. Nawe nyine nashaye arirukanwa nabo bandi bangahe batatu ngo motise nuko nawe nyene adafita umwana. Urumva rero nkaho vrema nkaho batumire icyo kintu barakwiye kuza baracanikiriza kuri abo kubajejwe nkaho bashaje cyane, kuko urumva nk'uwo nahatari yaronse n'umwana n'umwe nahatari yabyaye ntibyabikwiye yuko bashaka mwirukana. Rero uwo mutumire vrema barakwiye kuza barabwira abajejwe ntwaro nashaje cyane bakabikurikirana ivyo bintu.
Ego mijando Dieu niyo nkuru uwo muntu abo bakoze ivyo nabajejwe intwaro canke nibande?
Je no vuga nti ko naravyumvise numvise nabajejwe intwaro nyene usanga uwo mugore atavyaye nawe nyene bagashaka mwiruka rumva baguye mu mporera kandi wumva azwi mu mategeko.
Ni mu ntara yanyu ya Rumonge canke wabyumvise ahandi?
Oya, nabyumvise mu ntara ya Ruguru hari za Cankuzo. Ego.
Ego mireka twakire kandi na Elia. Elia, muratwumva kuri telefone?
Ego me ndabumva kandi ndabahaye mwiriho.
Elia, irindi zina mwitwa nde? Muri he?
Nitwa Nsengiyumva Elia, nkaba ndi muri komine Muha, Bujumbura mu Burundi. Ego.
Ego mibandanye.
Ko nashaka nacyo kugira icyo shikirije kuri iki kuri iri tegeko ryujya mu nyacyubahiro Perezida Nkurunziza. Hariho ibihano nabonye umengo birateye ubwoba aho mperuka muri iriya ntara nsanzwe mvukamwo.
Ni yahe?
Je mvuka muri komine Mbuyi hari anyi Murambya, ikomine duhana urubibe ya Bukeye, aho hari umuhungu yari yacikije umukobwa hama baca babafunga bose. Bamaze kubafunga bavuga yuko bazopfayo batanze amande y'ibihumbi ijana kuri umwe umwe, ku ruhande rw'umukobwa ibihumbi ijana, ku ruhande rw'umugabo ibihumbi ijana. Nabonye umengo birateye ubwoba kuko hariho nk'abantu rukuru usanga atarabona n'ibihumbi 50 azaba bigasabwa bituma akurisa nk'ahantu borimye kandi bari kubafatira izindi ngingo zituma batabaca nk'amande. Navuga yuko ari ay'umurengera. Nashaka muze kumbariza abo batumire yuko hari icyo bobivugaho. Hama akandi kagira kabiri, narabonye abantu nk'umuntu w'umugabo w'umushingantahe usanga afise abafasoni babiri. Ubwo nta rwanko bitotana muri abo bana, mbega uwo mugabo atota kuraba abana bazohurira heye ko naho bopfana bishobora gushika abana bakajya ku migwi ibiri bivanye n'umwe umwe wese umuvyeyi biyumva ngo bazobishobora kuba kumvikanisha kugira ngo urukundo rugume hagati yabo tubatwe twanje n'utwonye uzeho umubwira mu kwishyura hari umuntu mu kukwishyura ca ikibazo ku ruhande muzoba mukota.
Murakoze cyane. Reka mbere nahere no kuri icyo kibazo cyawe, kuko ni ikibazo gikomeye cy'abana babo bantu baba birukanywe. Reka tusabe Sylvia twagira Yezu agira icyo abishura. Sylvia, muri izo nyigisho mutanga muragenda ku miryango mugahanura, none abo bana bica bigenda gute, baca bajahe canke mukora iki kugira abo bana bagumane ubumwe mu miryango?
Kote urabona abana hari abana usanga bakwije kuba batarakwije imyaka yo kuva hampanda y'umubyeyi yabibarutse. Abo bataba bari kumwe na nyina wiwe mugabo barabacira ibirezo byo kuba arabarerera. Abafise abarengeje imyaka 7 nabo bakabana na se. Mugabo rero je sinzi ingene leta bitunganije yuko abo bana bazohava bajanye na nyina yuko bazohava bagaruka bagatora na nyina wabo bakaronka ikivi cyabo. Je ndibaza yuko abana bazorerwa mu muryango uwo mukenyezi azoba abanye biciye mu mategeko.
Uwo mukenyezi yirukanywe n'abana barajanye, ariko se wabo asigaye mu rugo n'umugore wiwe bubakanye bihuye n'amategeko. Abo bana barasohotse barataye se, bagiye kuba mu yindi ntara cyangwa ku wundi mutumba iyo mu miryango kumbura iyo baje bava. Abo bana bazubwana gute na batse, bazubandanya babonana na batse gute, batse babo bazubabona gute, babafasha gute?
Bwa mbere bwo umwana nasise uburenganzira bwo kuba ahashaka. Mugabo umwana akiri kuri nyina wiwe iyo bishitse bikajyana na mama wiwe, se ntirashobora kumucira ibirezo se wazo baramuha mu mwanya atazo baragera kubana na se wiwe.
Urumva ko ni ikibazo kitoroshe ukuntu umuntu avyumva. Hanyuma hari n'uwabajije ngo abagabo usanga bafise abagore 5 ngo ugasanga umwe ntiyavyaye kandi ariwe yubahirije amategeko, ugasanga niwe yirukanywe mu bandi. Ibyo bibazo hari byo murahura navyo mu ntara zanyu za Gitega?
Hatza turahura navyo mugabo by'ukuri uwo mukenyezi yari yanditwe baramuhohoteye, niwe yarakwiye kuguma mu rugo. Kubera ariwe yarazwe n'amategeko. Abo bana nabo abo bari barabyaye abo bana nabo ngira yo bareze. Bari kuca bamwirukana gutyo, nawe ariwe yarabanye cye mu mategeko, niyo yari kubitwarira muri sentare yari kubatsinda.
Ego mereka duhe na Melance ntawe mpagaze ivyo bibazo byabo bantu hari cyo byishyura mu majambo make.
Bibazo by'ukuri muri iki gikorwa bikagezwa kuguma ari byinshi, kuko hari imwe bifatiye ku mico, hari ibifatiye ku mategeko, murumva ko ari ibintu bidasanzwe. Mugabo rero mereye nko kuri uyu yavuze ati abantu baba bubatse abo bana baraheza bakagira ingorane, kimwe ineza y'umwana itegerezwa gushyirwa imbere, haba kuri aba bakenyezi haba n'amategeko y'igihugu arabyemera ko ineza y'umwana ari itegerezwa gushyirwa imbere. Rero uwo mugore naho yova mu rugo naho yoba yarabyaye ndaguma baraba ineza y'umwana. Ariko kubera imico hari aho usanga by'ukuri batabihaye agaciro kanini. Mugabo by'ukuri ikintu nibaza biramutse bifite mu butungane araba ineza y'umwana, kandi mu bageze intwaro naho nyine baragerageza icyo kintu bakagikura imbere. Hanyuma ku bijyanye n'aba bantu bacikirana hama ugasanga batanze amande menshi, turabigisha tukababwira tuti mu by'ukuri ugiye ugasaba uburenganzira ntabyo amahera agirwa birajyamo, ni uburenganzira bwawe bwo kubana n'umuntu mutuye mu mategeko. Mugabo rero iyo babikikije bakabikizaho ntibice mu mategeko, urumva nyine abagenzwe guhana barahana, ibyo nabyo bivana ku mbure n'ingene abo bantu baba bakoze amakosa.
hari huwa vuga ati rero hari ufite abagore bane batatu batangu wabanye bitewe n'amategeko yibarutse kandi by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi naho ibintu byo kuronka abana abantu babiha banye n'imico twakuriye mworabiha agaciro gakomeye aha rero twe dutanga inyigisho hariho ibibazo bishobora gutungana abantu bakoresheje impanuro hakabaho rero n'ibindi bibazo bitungana ari uko hakoze amategeko n'inzego zibifitiye ububasha twebwe rero abo twigisha tubabwira tuti ivyo mubona mudafitiye ububasha ni ukwereka abantu aho bategerezwa kwitura nashimye icyumviro twizeye yashikirije yavuga ati twebwe ibyo tubonye tutabishoboye tatubereka aho bitura kugira ngo babifite mu mategeko ibi bintu rero nk'uko bose bagiye barabigarukako ni ibintu bikomeye mugabe bisaba ubwitonzi bwa mbere abantu bakabitahura bakabona ko bidakorwa ku ntara ahubwo bikorwa ku neza y'imiryango n'igihugu nyuma yaho ibyamaze kuba bigore uburyo byoja mu ngiro neza ni uko nibaza amategeko yarategekanije inyene bizotungana kandi inzego zirahari hariho amasentare ategerezwa kubitunganya hariho rero ibishoboka bwariho n'ibindi bishoboka ari uko abirenze kuja mu mategeko y'igihugu nico navuga
egome turacyafise abagiri ico bashikiriza kuri iki kiganiro turafise Eric kuri telefone muratwumva
yego ndabumva cyane
Eric irinzi zina mwitwa nde muramajahe
nitwa Nzigamye Eric mvuka mu ntara ya Muramvya komine n'intara ni Muramvya umutumba ni Remera agatsimbira imazinga ariko kugeza ubundi mu ntara ya Cibitoke
yego
narimfise ikibazo nashaka ahubwo mu ndamukirize niwo mutumire
n'abatumire babiri barakumva
yego murakoze ikintu nashaka kubaza kuri ico kiganiro nagishimye cyane ariko narimfise ikibazo cyo kubaza mbe nk'ahamwe nk'uwo ujya ariko aravuga mumubaza ukuntu bashobora guhuza abantu baba barapfanye hanyuma bagasubirana nashaka kubaza nti mbega nk'ahamwe nk'umugore aba yaragiye nko mu rundi rugo birashyika urugo yagiyemo ugasanga rusumbya ububasha urwo rugo aba yaravuyemo ivanye n'ingene urwo rugo rwitunganije bashobora kumugarura gute ariko yashobora kwanka we nyine bivanye n'uko yashimye aho hantu ukuntu bafite ibintu nikugira kabiri mbere nko mu gihe baba barabyaranye n'abana hari igihe umugore ashobora kuvuga ati ngiye njyanye abana cyangwa abo bana ndabasize boba bategekanye iki ineza y'abo bana gute mu gihe baba basigaye muri urwo rugo cyangwa uwo mugore hamwe abajyanye abo bana agateka kabo kubahirizwa gute nicyo nagomba kubaza ikindi nashaka kubaza
yego menyarutsa nyarutsa
nariko ndabaza ikintu nk'amwe umugore yoba afise akazi ariko uwo mugabo akaba atakazi afise mbese amategeko menshi nsanga aha agateka abagore hamwe uwo mugabo ataburyo yoba afise hari ikintu bategekanya cyo kugira ati niba umugore afise akazi akora hari umushahara boba bashobora kuvuga ati iki kintu twagikuye ko kugira ngo kizofashe abo bana aba yafise k'uwo mugabo nashaka kubaza
ibibazo bikomeye cyane reka duhe na Masudi nawe babishyiriye hamwe Masudi muratwumva
ndamwumva
Masudi izindi zina riri ryitwa ngo iki muramubarira kandi muramajahe
njye nitwa ndarishize nk'abandi mu ntara ya Cibitoke
munyarutse
cyari cyifuzo gusa nguyo ahejeje ubwo nyine aciye avuga ati nk'umugore yaragiye ariwe afise akazi umugabo nawe adafise akazi mu ngingo y'314 ivyerekeye igitabo kigenga ingo n'abantu kiravuga yuko umugore nawe nyene arashobora gutanga ku mugabo adafishe ivyo nico yari nimishu isanzwe mugabo rero ivyo nico nashaka kuvuga kubera yuko mu mico y'abarundi ibi bintu byo guharika iryo jambo ntirije vuba hanyuma no ku vyerekeye nk'amadini tuvuge nka Islamu uyo muco uriho kandi bikaba byanditswe no mu bitabo bemera ariko rero iyo cyo rovuga icyo rashaka gushikiriza nuko hoba guhimiriza abantu bizo da mitareke cyangwa abandi bakenyeze cyangwa ayandi bashyirahamwe n'amashengero berekana ingorane ubuziriho urabona umuntu yaharika mu minsi yahera hari amatongo n'iki hari ubukene hanyuma rero ni nk'ibi byo kubyara ariho bamwe bavuga bati kubyara babyagize bagire nk'umusenyi umwe ugasana n'intuze nicyo bitwagiye ndashaka gusa kugira ngo abo bantu ayo mashyirahamwe ko yobandanya asanzwe ibiriza hanyuma ikindi nacyo mu byerekeye iryo tegeko umukuru w'igihugu yoba yaravuze ryari rihasanzwe kuko kuva muri 1981 na 1993 barayihindura ryerekeye iri tegeko rigenga ingo n'abantu mugabo kugeza ubu ntacyo bararihindura ko mugabo ibyo byo guharika cyangwa ibintu byo kurongora abagore biruhande barabivuga bakavuga n'amategeko yo kuyana mugabo je nshya nashaka kuvuga navuga ati nibagerageze bahimirije nandi kuvuga ngo ubushambwe twa 17 bwashikiye nicyo nashaka gushikiriza
yego me Masudi ndabishize mu hari ibikorwa musanzwe mukora mu ntwaro cyane
yego ndaje ibintu by'amategeko
Nuko bimenya gusa ariko nta byukoramo ego murakoze reka twakire mu Sylvia twagira Yezu tubibuse ko ari cegera cy'umukuru w'urunani mucyo n'urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ni hagati mu Burundi n'urunani ruharanira agateka k'abakenyezi ni mu ntara zo mu gihugu hagati hari umuntu yavuze ati hari umugore ashobora kuba ari mu rugo akumva atekaniwe byose bimeze neza akavuga ati jewe simva ngaha niho nifuza kwigumira uwo mugore mumufasha gute
ukorumba n'umugore aba yarapfuye ku mugabo akacagenda ku wundi mugabo
agashika mu rugo rw'akabona ruratekanye ubuzima bumeze neza hama amategeko akavuga ati wewe utwiye kuvaho ugasubira iyo waje uvuye nawe ati nta simva ngaha niho nimere neza
yamugase natahuye yuko abagiye ku mugabo afitanwe afise uwundi mugore cyabura aba yagiye nko kumupfakaza
abayagiye hose abayagiye bidaciye mu mategeko ari ku mugabo afise uwundi mugore mugabo ashitseyo ahari akumva atekaniwe
bene uyo mukenyezi iyo tumugendeye bikanka aca baca bitura sentare hanika bahukanisha kaca abana n'uwashaka
mwebwe muca mubishyira mu butegetsi bukaba ari bwo bucimanza ego me harundi yavuze
abo babiri harimo witwaye
ata witwaye bigumuko nyine
oya ntibyogumuko kandi biri mu mategeko ariko arashyirwa mu ngiro ariko uwo mugabo atawundi mugore aba yarazanye bikaca bisaba yuko akenera uwo mugore wiwe iyo byasere uwo mugore akanka kugaruka mu rugo aca bitura sentare ikabatandukanya hama nawe nyamugabo akaronka uburenganzira bwo kurondera ubundi babana
yego me mufaso ni Sylvia ikibazo cy'abana barakigaruka ko cyane hari uwatanze akarorero ko hari umugore ashobora kuva muri urwo rugo agasubira iyo ajya avuye akavuga ati umwe agahitamo gutwara abana n'undi agahitamo kubasiga abo bana wumva n'abandi
abana nyine urumva ntibashobora kugwa mu mporero z'abe n'abo babyeyi b'ibiga ku by'ukuri abana baba bakwiye kuba ba se wiwe bakarererwa mu muryango bose hamwe muga kubera biba bidashoboka umwana afite uburenganzira bwo guhitamo ati jye mbaha akacarererwa mu muryango yiyumvamwo iyo bishitse akarererwa mu muryango iyo nyina yagiye kandi atatongwa hafise kandi bazaca yitura sentare kugiri imuronderere ahagarerera abo bana
ego me Melance ntaho mpagaze muri mipareke icyo kibazo mukivuga kwiki mu mwanya mutoye cyane
nagomba gushimira uyu Masudi yabivuze ati turahimiriza twebwe iby'ibiringo cyangwa ibyo kuvuga ati igihe kiragiye ego turabiributsa twabwira ati itegeko rivuga uku mugabo twebwe icyo dukora nuko tuguma tubahiriza kandi nibaza ko n'abajeje intwaro nibabona bikeneye ko bongere ikindi bazobigira hanyuma ku cyerekeye ibintu byo gutandukana hariho ibintu usanga imaze imyaka myinshi icyo gihe rero mugabo kandi tukibuka ko umubano n'umwumvikano nta bintu byo guhata bijyamo ni ukuvuga abantu barabana cyane bagahitamo kugira gute kuvana burundu ni umwumvikano kandi nta muntu ashobora guhohera ku muntu atamushaka ni itegeko riranabivuga ko umuntu abana n'uwo ashaka iyo byanse rero rwose bikanka ni ukuvuga hakora ya mategeko agakora senari ikagira ikikoze ikibazo cyagumye kigaruka rero gikomeye ni kuri abana hariho ababyeyi babasiga bakabataha ati nimusigare kwa so abana mu by'ukuri murumva ko baba bagize ikibazo gikomeye hanyuma hari ayo imiryango ibijyamo mugabo kandi hari naho n'ababyeyi abo babyeyi babiri nabone babitorera inyishu twebwe rero kuguma twerekana tuti mu byo mukora byose muze muriyumvira ku bana kandi abarundi by'ukuri ibintu byo kwitaho abana usanzwe biri mu mico yabo ntibikunda kugorana cyane niyo umuntu ataha uburyo bwite baba bafise aravuga ati ubwo mfite bwose nzogerageza uko nshoboye bw'abana tuguma
ego
muri ibi bintu byambaye ni iki ni uko baba abagabo bakwiye kumva neza abakenyezi bakumva neza abantu twese amashyirahamwe tukumva neza irimwo kubana biciye mu mategeko ko bikinga ingorane nyinshi bigakinga n'ingaruka nyinshi zishobora gushyikira urubyaro rwacu cyane ababanyi nicyo novuga
yego mureka twakire Jean Marie mu munota umwe gusa Jean Marie gira icyo ushikirije mu munota umwe turi ko dusa n'abasehozera
kuri icyo nyine iyo ngingo y'umukuru w'igihugu
munyarutse
yego najyavuye ni nk'uko habaye ishingwa rya leta sivile muri za 80 kuri repubulika ya kabiri nagira nsabe rero yuko iryo tegeko boraba abantu bakavuga bati abo riraba abari mbere yuko rishyirwaho iyo ngingo ntigafate hanyuma kukigira kabiri nacyo niko daraba umenga umukenyezi arahohoterwa kuko uvuga ngo umukenyezi ntagende abana basigane umugabo iyo myaka iba yarakoreye urugo agatagende uko nyine atakinatekerewe amapinga atacamuhaye navuga ningingo navuga ni kubana nahone kandi bararengana kuko n'ibitakiri wari amaserinike na paserinike bose bakibura kuko basigaye kuri se gusa urukundo rwa nyina narwo baca barubura akuvuga ngo umwana wasiri yakenewe gusa umwana nawe bageze no kubaka magisitire urukundo rw'ababyeyi babiri murakoze
ego murakoze Jean Marie turiko dusa n'abasozera ikiganiro reka dusabe Melance ntawe mpagaze muri mipareke mu munota umwe gusa ijambo rya nyuma mushikiriza nirya
jewe ndashimye cyane icyo kibazo uwo muntu ajigirije avuga ati umwana yamakeneye ababyeyi koko yamabakeneye abantu rero nibumva ibyo nyine hama mu gukora ibintu baze bariyumvira ku neza kuri kazoza kabo n'akabana babo hanyuma rero mbere yo gushinga urugo bibuke ko bazogwiza umuryango uwo muryango badakwiye kuwugwiza ibintu biri mu ngorane kandi abantu bakwiye kumenya iyo amategeko arenzwe ingorane ziba zamaze kwinjira ngombwa rero ingaruka zitegerezwa kugira aho dushyize ariko kugira ngo twirinde ibyo ni uko twagerageza gukora ku buryo bw'uko abantu bagerageza by'ukuri kubana biciye mu mategeko nta terambere rishoboka mu miryango mu gihugu abantu batariko baraca mu mategeko nicyo navuga
murakoze reka turangize ndetse tunabashimira kuri aka kanya mwaduhaye dushimira kandi n'umufasoni Sylvie twagira Yezu icyagira cy'umukuru w'urunani mucyo ruhurikiyemo abashyirahamwe y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ninaha rero turangira ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi ikibazo tuzobandanya tugaruka ko mu bindi biganiro biri imbere kuko murumva yuko ari ikibazo kitoroshye ibibazo biracari byinshi mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro mu buhinga bw'ibyuma ni Fatuma Alimase Kalala ibiganiro bica kuri Ijwi ry'Amerika birabandanya.